Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki 13 y'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2017. Muri kumwe na Frederic Undikije.
Twe ikintu cyaduteye amakenga nuko byadutse ukira ntara yose ngo izohore tuyiriha iyo kenzimire natwe duharura ingene akazi ka transport ibintu byose barabidugije amadokima barayadugije.
Uyo ni umwe mu bashoferi batwara ingenzi idogira amatagisi atozwa abashoferi mu ntara zitandukanye. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye isabukuru y'umugambwe Ipona wariko wibuka imyaka 55 irangiye uronse intsinzi matora y'abashinga amateka turayigaruka ko mu kanya. Reka ariko dutangwe ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikiriza na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Muramutse neza Aloise, umwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederico, tuyahere muri Somalia. Amakuru atangwa n'igisirikare cya Somalia avuga ko abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab bateye ikambi zibiri za gisirikare ziri hanze y'umurwa mukuru Mogadishu mu bucagucagu bw'ejo ku munsi w'Imana. Abanyagihugu bo mu duce twa Tihsile na Warmahane batangaje ko abarwanyi bateye izo kambi ku mwanya umwe. Amakuru atangwa n'igisirikare cya Somalia avuga ko ikambi imwe yarimo abasirikare bava kuri 40 gushika kuri 50. Abasirikare rero ba Somalia bashika kuri 2 nibo bavuga ko bafuye mu kambi ya Tihsile, mu gihe mu yindi kambi ya Warmahane ata makuru yabo babara hasize ubuzima aratangazwa. Inama nshinga amateka y'igihugu cya Republika ya Somaliland ni ntara yonkoye kuri Somalia yaremeje ibwirizwa riha uburenganzira igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu Emirati Arabi ni bwo gushyira ibirindiro by'abasirikare barwanira mu kirere no mu mazi ku kivuko kiri mu gisagara cya Berbera. Umukuru w'igihugu cya Somaliland Ahmed Mohamed Silanyo yashikirije iyo nteguro ku munsi w'Imana inama nshinga amateka na nkengu z'amateka zikoranye. Yatangaje ko ibyo bizotuma abashinga imitahe muri icyo gihugu bagihurumbira kandi ko bitazohungabanya umutekano ku gihugu no mu karere. Bamwe mu bashinga amateka ba Somaliland barashavujwe n'iryo bwirizwa ndetse baratera induru bituma banasohorwa. Iryo tegeko ryaruhiwe kwemezwa n'abashinga amateka 144 ku bashinga amateka 155 bari bitavye, mu gihe rizoterwa ko umukono n'umukuru w'igihugu Republika Zunze Ubumwe z'Abarabu ni ukuvuga Emirati Arabi izoba ihawe ubushobozi bwo gushinga ibirindiro bya gisirikare mu karere ko mu ihembe rya Afrika. Tukiri ku makuru yo muri Afrika, igihugu cy'Ubutaliyano cyatangaje ko cyifuza ko Burusiya bufasha mu kugarukana amahoro muri Libya no guhagarika impunzi n'abimukira bakigana. Burusiya busanzwe bufashe mu mugongo umujenerali w'umunyaribiya yitwa Khalifa Haftar asanzwe adacana uwaka na Leta ya Libya ifise icicaro i Tripoli kandi yemewe na ONU. Bimwe mu bihugu bigize ubumwe bwa Buraya bifise ubwoba ko Burusiya bwoba bwifuza kongereza ubushobozi kuri Libya. Mukamenya rero ko abimukira baba 195 aribo bamaze kujabuka ibahari Mediterane kuva uyu mwaka w'2017 utangura. Muntu mbere yo kugabanya ico gitigiri, ubumwe bwa Buraya bwaremeye guha inzego za gisirikare ca Libya imiliyoni zishika 213 z'amadolari y'Abanyamerika zizofasha guhagarika uruja n'uruza rwawo bimukira hamwe n'izo mpunzi. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho abategetsi mu gisata cy'abimukira barahagaritse abimukira baharurwa mu majana batemewe n'amategeko mu mihingo itandukanye y'igihugu. Abo bategetsi bamenyesheje ko iryo hagarikwa ataho rihuriye n'itegeko riheruka gusohorwa n'umukuru w'igihugu cya Amerika Donald Trump. Ikinyamakuru The Washington cyaha muri Amerika cyatangaje ko abafashwe ari abantu basanganywe ibyaha bibagira kandi ko ari igikorwa gisanzwe kirangurwa mu mirimo ya misi yose. Muri iyi ndwi rero iheze ni iryo hagarikwa ryakozwe mu mareta atandatu harimo nibisagara nka Atlanta, Chicago, New York na Los Angeles, aho abantu bashika kwijana na 60 bafashwe n'igipolisi mu kwezi guheze kwa mbere. Naho President Donald Trump yarasohoye urwandiko ruvuga ko hari abantu bashika ku miliyoni 11 z'abimukira baba ku butaka bwa Amerika batabifitiye uburenganzira. President Trump yaratanze kandi uburenganzira bwo gutahukana abimukira bose badafitiye uburenganzira bwo kubaha muri Amerika kandi bafise ibyaha bibagira cyo kimwe n'abafise ibyaha bito bito canke batagira icyaha na kimwe. Abagiriki barenga 70,000 bo mu gisagara cha Thessalonike barakuwe mu ngo zabo ejo ku munsi w'Imana kugira abahinga babashe guturitsa bombe yagaragaye mu butaka bwo muri ako karere itabashije guturika mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Iyo bombe irimwo ibiro bishika 250 vy'ibisasu yabonywe ku metero 5 uja mu kuzimu igihe bari mu bikorwa byo kubaka ahari sitasiyo y'ibitoro mu ndwi zibiri zirangiye. Amakuru atangwa n'ibimenyesha makuru mu gihugu cy'Ubugiriki akavuga ko iyo bombe yatewe n'indege y'Ubwongereza mu mwaka w'1943 mu gihe hari kuharaba intambara ya kabiri y'isi yose. Muri Afghanistan naho ishyirahamwe mpuzamakungu ni ryatangaje ejo ku Imana ku bitero by'indege za Leta Zunze za Amerika byabaye mu ndwi iheze mu manuko bwa Afghanistan bishobora kuba byahitanye abasivile bashika kuri 18.
Urakoze Aloise ku makuru heje kudushikiriza. Abakoresha imyuga inkuza abantu mu ntara y'Igitega bavuga ko bashora guhagarika ako kazi kubera amakori basabwa aguma aduzwa kandi itike barihisha itaduga. Abo bunguza abantu basabwa gutanga amafaranga ikori muri komine ya Gitega bageze ku ibariyeri ya komine Giheta bagasabwa ayandi makori. Inyuma inama yabahuje n'abajejwe intwara muri komine ya Gitega umuhanunzi wa musitanteri wa komine Gitega yabakuriye inkoni ku gishitsi ko bategerezwa gutanga ayo mahera. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidele d'Antoine Sabimana.
Uko kutumvikana kuri hagati y'abunguruza abantu n'abajeje intwaro kwatanguye kuva kuwa gatatu wo kuri Nondwi, aho abunguruza abantu bavuye Bujumbura canke bavayo bagumutse banka kuriha amafaranga 21,000 bita yo guhagarika imodoka mu Gifaransa bita stationema. Kuri uyu munsi wa gatatu vyatumye uruja n'uruza ruhagarara mu kiringo kingana n'iminota 30. Abashoferi bataye imodoka mu ibarabara banka kuriha ayo mafaranga. Aho kajagari kabaye katumye kuri uno wa gatanu umuhanuzi wa musitaneri wa komine Gitega ajeje by'iterambere n'ubutunzi Monforo Bigirimana ategura inama yamuhuje n'abakora mu gisata cyo kunguruza abantu bakora mu ibarabara rya Gitega Bujumbura. Ni inama yabaye mu kutumvikana kwinshi kuko uwo muhanuzi wa musitanteri yababwiye ko ingingo yafashwe ari ntabanduka ko amakomine n'intara zose zifite uko zitunganijwe. Bamwe mu bakora mu gisata cyo kunguruza abantu bakora mu ibarabara rya Gitega Bujumbura bayazo n'ijwi rya Amerika. Uno mushoferi ari Gitega amanuka n'ingenzi mu gisagara cya Bujumbura.
Umva muri make ni kare ni dokima kuri twe gitubona isana nshasha mugabo rwo twe ikintu cyaduteye amakenga nuko byadutse ukira ntara yose ngo izohore tuyiriha iyo kenzimire natwe cyaduharura duharura nyina kazi ka transporto ibintu byose barabidugije amadokima barayadugije ibitoje bacye baradupunguza ko nabantu twega karoro nko muri zivuatire zacu kera tasirasi yaduha abantu batanu mu nyima baraduhindurira wo dupakira abantu bane none twe ni ngene uri hakenzi mere Bujumbura ziyo stationema ninga igitego kayiriha dufate nk'ubuje akaronkorera nkorera Bujumbura Gitega ndose nk'umuntu nkotesha tujya mu rutana ruse mu rutana bagacha bamfata nkariha yindi kenzi mere ndarunka kandi akuruse nk'akaroko kujikarusi nkari hakenzi mere none umva kuri kira ntara yose ugiye ari hakenzi mere iyo document usanga izindi gusomba izindi.
Uno nawe ava mu gisagara cha Bujumbura ajana ingenzi Gitega
ari ikintu kitwa yuko hariyo akarenga twenye ntituzi yuko leta ari zibiri mu gihugu cy'u Burundi uti gute twe Bujumbura turi ya 20 tuheruka kuyariha ni giki cyo tuma dushika igitega tuyarihe kuko tumaze kuyariha igitega imuramvya bazoyasaba Bujumbura irari bazoyasaba ubwingozi bazoyasaba dushaka tumenye yuko aba president batwara igihugu cy'u Burundi ni babiri canke numwe naho tuyarihe Bujumbura tuyariha turaba ku ruhande nuko nyine twubaha itegeko mugabo ni uwo mucumbwira yuko ni igitega twoca tuyariha ari itegeko kuyariha igitega imodoka ziwacu kugatwe kiwanje iwanje nzoyihagarika
uyu yunguruza abantu hagati mu isagara ca gitega na Bujumbura tabunguruza abantu hamwe bohagarika na leta yohomba
abafise imiduga yose ikora akazi ka transport ubo hagarika bose tukumvikana ubona leta yo vyo bayiborohe bakagira fata nka grebe musanzwe bo vyumvikana bareke kudufukama mu nda kuko babona ibintu vyarazimvye ama PS imiduga yarazimvye ama pine nta kintu kimwe kitazimvye umva bagiye gushira ko rero izo dokima zo kwikomine kwikomine 2021 nukuri baba bari ko barica abanyagihugu na nyabujya twebwe abanyende bene gihugu dukenye cyane
renova janke ninka icegera curongo ishirahamwe ryabunguruza abantu atrabu aserukira igisata cyo gukora mu ntara ya gitega arunganira aho bakorana muri ico gisata
amadokima turiha ararenze yaradugijwe inshuro nyinshi cyane twe tuguma duhoze ntuya tugumuka twe yatugira iki twamana nabona niyo badutumye ko mu manama tukabibasigurira mugabo hageze aho kuri iyo dokima yindi yaje yiyongera ko yitwa kariya stationnement ya parking tumaze kubona kari iriho ibujumbura gusa duhava turorusha ibintu katiko tuyirihire yuko tubona n'ahandi atangorane batazoye turihisha mugabo byavuye bifata indi ntombero ama province nka yose igihugu abastanteri bose bakeneye amahera bakubwira ko bakeneye iterambere gikomine imiduga yose iva mu ishika mu ntari wabo kitaza kuriha ayo mafaranga
aba badandaza bakora mu gisata cy'ukunguruza abantu saba ko hoba inama y'abahura amatari b'intara zose z'u Burundi kugira ngo bahurize ku ngingo imwe yorohereza impande zose igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi
iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM
nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro
ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye
ni cyawe
ni cyacu
Mugambwe ipuna uri mu nzego z'igihugu ejo ku munsi wa Mungu warakoraniye mu ntara Muramvya mu mugambi wo guhimbaza imyaka 55 irangiye uronse insinzi mu matora y'abashinga amateka umukuru uyu mugambwe ya Bero Gashatsi yatubwiye ivyerekeye iryo himbazwa tumutega amatwi
umugambwe w'abashigana iprona waruramutse uhimbaza imyaka 55 utahukanye insinzi y'abashinga amateka aya matora rero niyo yahavuye ashikana Uburundi ku ntara yo kwikukira ibyo birari rero byari byatunganirijwe mu ntara ya Muramvya ni gikorwa uburongozi bw'umugambwe bumaze n'iminsi bwihaye icyo kaba twari twagitanguriye mu ntara ya Ngozi ukwezi 9 ubu rero tukaba uburongozi bw'umugambwe bumaze kugera guca mu ntara 12 tukaba tuvuga tuti icyo gikorwa tuzogisozerera muri uku kwezi kwa gatatu rero amore uruhande y'icyo ibyo himbazwa cy'imyaka 55 Muramvya byabaye ibintu bikomeye cyane kuko twari tumaze iminsi nkuko twari twabyemereye abadasigana ko dufite intumbero yo gusubiza hamwe umugambwe yo gusubiza hamwe abanyamugambwe
icyo kibazo mushyira ntaye Abel Gashatsi cyo gusubiza hamwe abadasigana n'umugambwe ipona ni ikibazo kizokoroha muri iki gihe cyane tuzi ko habaye n'izindi ndyane hariho uruhande urundi ruvuga ko nabwo nyene ari ipona rwarirongowe na Charles Nditije ariko amatwa dusumira harabaye indyane akaba Charles Nditije bashora ko baramukuye hari professeur Ngayimpenda usubiza hamwe murumva ko usubiza hamwe ari kibazo coroshe cyane gose muri uyu mugambwe ipona
nakwa Frederic nise nagira ndakubwire twebwe ugo rubanza twatunganye cyo mushumuramvya kimwe wakarwo hivaza iyo nsinzi ica kabiri kwari gushira hamwe abadasigana ico rero umuntu aramuranza n'ikiri kibazo n'inyishu kuko uno munsi bavyerekanye ku matelevizi baza kubibereka ku matelevizi muraza ko vyumva bamenyesha makuru niho bari bari byabaye ku mugaragaro twakoranije abadasigana bashika 200,000 agora abadasigana bashika 200,000 bari mu mpande zose abahoze mu mizero n'abadasigana bari basanzwe ari abadasigana kandi n'ububaserukira yashikirije ijambo aravuga yuko bari barahenzwe none babona ko bogaruka hamwe n'abandi badasigana tukitegurira 2020 turi kumwe ibanza rero mu mazone yose mu makomine yose amakomite yari mu mizero yace yifatanya n'abandi badasigana kuko nabo nyine bari badasigana ni kibazo koko kitoroshe mugabo ni kibazo tuzokora kuko abanywanyi bacu ijo bari mu makomine mu maprofense bobo bikundira itona abo nabo banditije bavugwa bangaye impenda novuga ko bariko bagwanira ico badafise ijo ndabivuga kubera iki abo bantu baratowe mu matora y'2025 kandi ntibitoje muri itona bitoje mu runani rw'ikirere y'abarundi
ariko amatwa dusubira washinga nayo babiri baratumiwe nabo nyene bagatumirwa nk'abarongoye umugambwe ipona cyane cyane muri izo nshuro y'ibiganiro buca itangura yarusha
icyo cyo gutumirwa twakibonye mugabo ingene batumiwe nibaza ko ari abo mu biro bihenda cyane babagira nkana kuko mu Burundi ngitije bamuhamagaye ngo ni uwo muri ngo itona amikero y'abarundi icyo kinyarwanda itona amikero y'abarundi mu Burundi kiba tukatakihari murayimenda ngo itona amikero y'abarundi ngira ngo mwondabira ko twakimwe ntibitwa byose
ko hariho utwigoro nk'uko mubivuga two gusubiza hamwe abadasigana bose mu rwego murongoye hoba hari imigambi iri kwirakorwa kugira ngo abo bandi bategetsi nabo nyene bagaruke hamwe n'abandi badasigana canke hoba hariho ukwifatanya kuba kuriko kuratunganywa
twebwe nize kuri programa y'iwanje nihaye no kuri no muri bamwe muri abo turamaze kuvugana uri kurabumviriza rero yo muvuganye nta muntu n'umwe akifuza kugaruka donc akifuza ko umugambwe wosubira kuba umwe
umugambwe ipona nk'uko twabivuze uratsinze amatora mu 1961 amatora bashinga amateka eka yahavuye ashikana no Burundi ku nsinzi y'ukwikukira ariko amatwa dusumira eka ivyo twabonye nuko mu matora yabaye yagira kwikira umugambwe cyane cyane nk'amatora aheruka mu 2010 eka no mu 2005 umugambwe ipona ntiwifashe neza cyane gose ntabanywanyi benshi baronse murashaka kutubwira ikintu kitagenze neza n'ikintu umutekanya gukora kugira ngo ivyo bintu bihinduke
murakoze icyama gituma umugambwe badasigana ituna kongore gutakaza amajwi n'injyane ziba zavuye ku banyamugambwe cyane cyane indongozi zabo zashyira imbere nofuka inyungu zabo n'ubwishime ubese turiko turakora cya mbere ni ugusubiza hamwe abanywanyi b'umugambwe icya kabiri ni ukugendera abadasigana iyo bari gushika ku mitungo
Abel Gashati umukuru w'umugambwe ipona murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye
murakoze namwe Fredi nashoboye kuduha aka kanya kugira tuganire
iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mwese nshuti mwese kumwe kumwe abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risameranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho n'umwanya w'amakuru ya sport. Unahutuje mu Rwanda aho mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda
ejo ndi kwa gatandatu mu mpira w'amaguru amakipe abiri hagarariye Rwanda mu marushanwa yo guhatanira ibikombe bya Afrika yari yaserutse mu irushanwa ry'igikombe cya Afrika ku makipe yabaye ya mbere iwayo ikipe ya APR FC yahuye na Zanaco FC muri Zambia muri uyu mukino wabereye i Lusaka amakipe yombi yaguye miswi anganya ubusa ku busa umukino wo kwishyura uzabera i Kigali mu mpera z'iki cyumweru APR FC irasabwa gutsinda byanze bikunze kugira ngo ishobore kwinjira mu kiciro gikurikiraho mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika ikipe ya Lyon Sport yanyagiye ikipe ya Wausalam yo muri Sudani y'Epfo ibitego bine byose ku busa ibi bitego byatsinzwe na Dominic Savion Nshuti Pierre Kwizera Nova Bayama na Musa Kamara Lyon Sport yamaze kwizera kubona itike yo kujya mu kiciro gikurikiraho cyane cyane ko umukino wo kwishyura uzabera i Kigali imbere y'abakunzi bayo mu mpera z'iki cyumweru APR FC iramutse ikuyemo Zanaco FC yazahita ihura n'ikipe ya Yanga yo muri Tanzania nk'uko byagenze umwaka ushize icyo gihe Yanga yasezereye APR FC ikipe ya Lyon Sport izahita ikina n'ikipe yitwa 11 Creators yo muri Mali mu gihe amakipe abiri ya mbere mu Rwanda yakinaga mu marushanwa ya Afurika shampiyona y'icyiciro cya mbere yarakomeje hatangira imikino yo kwishyura ikipe ya AS Kigali yatsinze Sunrise igitego kimwe ku busa kuri stade ya Kigali i Nyamirambo Marine FC yatunguye Espoir FC yitsinda igitego kimwe ku busa kuri stade y'i Rusizi kuri stade Huye Mukura Victory Sport yatsinze Pepiniere FC igitego kimwe ku busa Kiyovu Sport yanganyije na Bugesera FC ibitego bibiri kuri bibiri kuri stade Don Amitié kumumena umutoza wa Bugesera FC Mashami Vincent asanga ikipe ye yari yagerageje gukina neza ariko nanone ngo iracyakomeza gukora amakosa
ni match mu byukuri twasaga nkaho dufite mu ntoki zacu ariko nanone amakosa akomeje kuba amwe kuva kuri Lyon Sport kugera kuri APR kugera kuri nanone kuri na musanze twararikoze ikosa nkari ari igitego cya kabiri no kuri cyo biragaragaye igitego cya legalization ngira ngo rero turacyo tugomeza dukore no gukosora umupira na makosa gusa na wako uyu match twa tufite mu ntoki zacu kuko tutayitsinze rero nabona ko ko bidushimishije gusa nanone ntabwo tuyitsinzwe inota rimwe turaryubakiraho cyane cyane ko urabona iyo twarangije aka fazare kare akaruko nanone iyo uri muri ritme yo gutsinda ukagira gutya ukaruka iminsi itatu n'icyumweru icyo gihe match uheraho ntabwo mu by'ukuri uyitangira nk'uko washoje ngira ngo rero niyo mpamvu ubona byagenze gutya mita mbere yatugoye cyane ariko ubonye nka mita ya kabiri ngira ngo twagaragaye ko turi ekipe nziza twashoboye kwinjira mu mukino neza ndetse turanawuyobora ntabwo tubabaye gusa performance yo tugomba kuyongera rusange yari nziza
imikino y'ibirarane by'uyu munsi wa mbere w'imikino yo kwishyura iteganyijwe mu cyumweru gitaha kwa kabiri APR FC izahura n'Amagaju FC kuri stade y'Inyamagabe naho kwa gatandatu Lyon Sport icakirane na Police FC kuri stade Amahoro i Remera yari Claude Munyandinda Kigali
Ijwi ry'Amerika rigiye kwashikiriza ivyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryereka imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Imwe mu ngingo za mbere zafashwe na President Donald Trump aja ku butegetsi muri Amerika kwari ugusohora urwandiko rusubizaho itegeko ryiswe Mexico City Policy. Iryo tegeko rihagarika amakori yose ava mu banyagihugu muri Amerika kutaja mu bikorwa bijanye no gukorora inda ahariho hose ku isi. Iryo tegeko ryasohowe ku nshuro ya mbere ku ntwaro ya Perezida Ronald Reagan mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo umunani na kane aho hari mu nama ya ONU yabereye mu gisagara cya Mexique mu gihugu cya Mexique. Iryo tegeko rivuga ko buri shyirahamwe ryipfuza kuronka amafaranga yo gufasha abakenyezi mu bijyanye no kubyara ku rugero ritegerezwa kubanza kwemera ko ritazokora ibikorwa byari byo byose bijyanye no gukoroza inda canke ugutanga inyigisho zijanye no gukorora inda nk'uburyo bwo kubyara ku rugero. Ubwo rwandiko rwasohoye na Trump rutegeka umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amahanga gukorana n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu kugira abategekanye ikiringo gikwiye cemewe n'amategeko kugira iryo tegeko rishigwe mu ngiro mu bisata byose bya Leta bikorana n'amashyirahamwe yo mu makungu mu bijyanye n'amagara y'abantu. Ubwo rwandiko rutegeka kandi umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amahanga gufata ingingo izo arizo zose zishoboka ariko zemewe n'amategeko mu gutangira amafaranga yose ava mu makori y'abanyagihugu ntaje mu bikorwa bifasha canke bihanura abantu gukorora inda canke gufunga imbyaro batabisavye. Ku video tegeko ryiswe Mexico City Policy risohoka haciye imyaka 30 ryagiye rifutwa ryongera risubizwaho uko intwaro zagiye zirahinduka bivuye ku mugambwe waburi ku butegetsi urwandiko rutegeka ko iryo tegeko risubizwa mu ngiro yasohotse inyuma y'umunsi umwe haciye imyaka 22 muri Amerika Senari nkuru isohoye itegeko ritanga uburenganzira bwo gukorora inda aho hari mu mwaka w'igihumbi kimwe 1973 mu rubanza rwiswe Roe versus Wade leta ya Trump yabikoze umunsi umwe inyuma yaho abanyagihugu ibihumbi 100 bafata urugendo baje Washington DC mu rugendo rw'abakenyezi bashigikira ko umukenyezi agira uburenganzira bwo gukorora inda inyuma y'indwi imwe uwundi mugwi w'abanyagihugu muri Amerika wakoranye nawe nyene mu rugendo I Washington DC rugigwa buri mwaka n'imigwi y'abagwanya iryo tegeko by'umwaka w'igihumbi kimwe 1973 ryatanze ubwo burenganzira bwo gukorora inda mu kiganiro n'abamenyeshamakuru Sean Spicer umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu yababwiye ko President Trump yatomoye neza avuga ko ashigikiye kandi akubaha ubuzima bwa kiremwa muntu avuga kandi ko Trump yubaha abanyamerika bose harimo n'abataravuka Sean ati isubizwa mu ngiro ry'iryo tegeko rya Mexico City Policy ntiyubahiriza uko kwemera byonyine ati rirongera rikubaha amakori atangwa n'abanyagihugu Spicer yavuze ko gukoresha amakori y'abanyagihugu mu bindi bihugu mu bigambi ijanye no gukoroinda bitekubiri no kwemera ko umukuru w'igihugu ati kandi ivyo nivyereka abanyagihugu hano muri Amerika gusa ariko no mu mahanga agaciro igihugu giha kiremwa muntu
Iyo yari jambo ry'inama y'abashikiriza imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za Amerika
foto kawe hari naho bishika mwijoro nkakisegura bonawe yuko mwinzuzi twahurira kuko iminsi yabaye myinshi kandi nawe urabizi ibisatima biri mu kunyica mwinu sange sinze
kunda iradio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguye muri aka kanya bigarukengaho tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu ngabwe y'ivyuma hamwe na Fatou Kalala yadufashe kwegeranya iganiro twateguriye kuri micro mani kumwe na Frederic Nkundikije amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.